Alimasi Kalala, twese tubasezeho tubifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangire ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi. Ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi urakoze. Nchuti namwe bakunzi b'iradio Ijwi rya Amerika turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Kuri uyu munsi turashimikira cyane cyane ku munsi mpuzamakungu hariwe impunzi. Impuguke mu bya kahise ka Afurika zerekanye ko akarere k'ibiyaga binini vya Afurika kamaze imyaka irenga 80 gatanguye kumvikanamo ijambo impunzi. Ivyo bikagaragaza ko iyo myaka ishobora kuba ihuriranye n'ibihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Ivyabaye imbere y'ico gihe nubwo tuvyumva mu migani na kahise katandetswe n'ibidubishusho nyayo yuko guhunga mu karere k'ibiyaga binini vyagiye birakurikirana. Uko biri kose muri iki gihe aka karere ni kamwe mu turere two ku isi ikibazo c'impunzi kimaze igihe kitaratorerwa umuti urama. Bamwe mu bahinga mu vya politike y'akarere bakunze guharira ku bibazo bitandukanye barashimangira ko iki kibazo gishobora gutorerwa umuti mu gihe amareta y'akarere yoshira imbere gukorera hamwe maze akaraba inyungu za bene gihugu bose aho kuraba ubwoko canke akarere abari ku butegetsi bakomokamwo. Ariko iki ni kibazo tuzogaruka ko reka uyu munsi dushimikire cyane cyane kubirabo ko abo banyagihugu bahonze ibihugu byabo babayeho mu buhungiro n'icizere c'ubuzima basigaranye. Tugiye gushimikira cyane ku mpunzi z'abarundi ntimuje kure kuko tugiye guca mu makambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda, irusenda muri Kongo, Induta muri Tanzania, tugasozerera mu Buganda. Turaha ijambo cyane cyane impunzi z'abarundi nkuko twamaze kubivuga.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Imyaka itandatu irarumanya neza impunzi za mbere z'abarundi zitaye zikomoka zikakirwa mu makambi y'impunzi atandukanye kuva mu mwaka w'2015 nka bose bahunze imvururu za politike zakurikiye gushaka kwitoza kwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Reka duhere Mahama mu Rwanda ahahungiye abavuye mu ntara z'uburaruko nka Kirundo, Ngozi, Kayanza, Muyinga, Karusi, hamwe n'Ibujumbura, Igitega, Muramvya n'ahandi. Iyi kambi icugururwa mu mwaka w'2015 yarimwe abarenga 60,000, ubisigayemo abarundi barenga 36,000, abandi barenga 10,000 baba mu bisagara. Zimwe mu mpunzi zikiri Mahama zivuga ko umwanya wabaye muremure batari mu gihugu c'amavukiro. Ico bikoze barashima ko baharonkeye umutekano bari barabuze iwabo. Iyo kambi ikibangamiye cyane ni ndazindaro mu bana babigeme hamwe no kunywa ibyayura mutwe mu rwaruka rw'abahungu.
Ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazana cyo biba ngombwa ko mpagarika je na mufina umwaka. Namaze imyaka ibiri mugabo umwaka umwe narawize mpisinda maze kubyara ntunasubiye wapi nikanyorohee.
Ababyeyi bamwe baragiye hamwe kugira ngo bagwanye izo ngeso mbi.
Hazahaza umushinga wo kuhabwira ati abakobwa babyara batugira ati batere inkunga tubashyire ku ishuri hamwe twabashyira ku ishuri none abana babo bazasigara abandi kubategera ababyeyi. Icya bituma turaba turebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke kuja ku ishuri kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu ni muje ni mubampe ndababasigarane kuko nama ndi mu rugo kuko ndi hafi kuko ndakuze umwanya wo gukurera abo bana ndabushoboye kuko nagera navyaye ndabizi.
Twebwe turifuza gutahana ugwaruka ari ruzima nta n'ikindi kituraje ishinga. Twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraya mavirage batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri. Ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto umuhungu mutumu wundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira nta mukobwa agenda ijoro ivyo rero tukabicisha mu mvino mu bitito mu bisokozo no mu migani eka no mu mvino za kera
cishamo nka kavyuno kagahanura twumva
ngoma y'ikigwanda muzanye yuhu yuhu ndamuzanye
ikiza cyo mugera wa corona caje cunyura ibintu muri yo kambi kuko ibiciro by'ibiribwa byankenerwa byaduze bituma hateri inzara zangeso mbi mu gwaruka ziriyongera ishiramwe muza makungu hase akagita imunzi naryo riragabanya ifungurwa n'amafaranga ahabwa impunzi abo barundi bavuga ko batakigira nubwo bacumbisha kumwe
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana mirongo itanu ijana mirongo umunani bitewe nuko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'amajana abiri na mirongo itanu hagati y'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu n'umuceri nawo ugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana icyenda n'igihumbi imbere y'uko korona itera ibitoki ntibyagurwa ku kiro mu ikambi ibiraya byaragurwa amajana abiri ijana na mirongo umunani ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana abiri n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana abiri na mirongo itanu n'amajana atatu bitewe n'ubwoko bw'ibirayi ukuntu ari byiza yego ibijumbu byandurwa bisanzwe umuturi w'amajana abiri w'amajana ane
twarasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu hari abari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagacingera inshuro bakagenda bakaronka nk'ayo majana ndwi bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje n'inzara ibakubita gusa
yamara naho biruko harabagerageje kwiramarema nk'uyu musore yahigiye umwuga wo kuririmba azwi ku kazina k'ubuhizi ka Full Stop
muzi cyane mu kanyosha ku izina rya Sharo Barman ya ariko nyuma yo kuva mu gihugu kubera ibibazo by'umutekano ibibazo bitandukanye murabizi umuziki sinawuhagaritse kuva ngeze hanze y'igihugu nakomeje gukora ahubwo byarushirijeho kuko ninje mu muziki byeruye aho nakoze indirimbo muzi cyane yakoze ku mitima benshi yariyo 2015 2015 waramenya amaraso menshi tu inzira karengane bazira uko baremwe amoko n'ibindi nk'ibyo ugashaka kwiharira WhatsApp ya
userukiza izo mpunzi ziri mu ikambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse avuga ko inyuma y'imyaka itandatu hari byinshi byo gushima naho hatabuze agahaze ahanura bagenzi we kwiteza imbere aho kuguma bateza amashi imfashanyo
twashitse hari ibikorwa byinshi bitari bwakorwa bitwoba mu mazu y'amatente uno munsi inzu zarubatswe z'amabati twashise atamazi dufise abantu bashobora kunywa uno munsi amazi ariho uno munsi amavuriro ariho mu bice bitandukanye Mahama ya mbere na Mahama ya kabiri kubahazi uno munsi abana amashure arahari abana bariga ikirenze cyose turashima cyane igihugu cyatwakiriye muri imyaka itandatu ku mutekano ariko sino heza ntabwiye bene wacu yuko harageze aho umwe wese akwiye gusohora amaboko akagira icyo akora kugira ngo natwe muri ibi bihe mwumva n'ubutunzi mu isi busa n'uko bwagiye bugabanuka ariko kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukora ni nacyo gituma hariho imigambi cyangwa imishinga itandukanye uno munsi iri kwiragerageza kuvuga ngo nimwiteze imbere niba ari two duke ushobora kuja kurondera ariko nawe ukagira icyo wihangira nk'umurimo kugira ngo mu banyagihugu b'igihugu cyatwakiriye uko biteze imbere cyangwa uko bigira natwe dushobore kwigira kugira ngo turabe yuko twotunga imiryango n'abana bacu kugira ngo tuze dutabaruka amahoro ni byiza abataha biyumvemo amahoro uwiyumvira gutaha agende yiyandikisha sere baracandika bagende kandi bigende neza kandi n'abasigaye twumve yuko nta kibazo na kimwe ku basigaye nabo kumbure atarumva umutekano mu mutima wiwe azi icyo yahunze yumva kitararangira nabo twubake inkambi yacu ya Mahama ahasigaye Imana izokomeze igire neza igihugu cy'u Rwanda n'inkambi yacu ya Mahama murakoze
bakunze bijwi rya Amerika
banywanyi bijwi rya Amerika
Tumaze mwa kurenga dukora ibiganiro muri sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubararike. Guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri sanga turi muri studio z'Ijwi rya Amerika wa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri sanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Reka dusimbire mu gihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo naho ahari impunzi z'Abarundi barenga 44,000 naho nyana ba mbere bahashitse mu mwaka w'2015 bahunze nk'abagenzi babo bari mu Rwanda imvuru za politike zadutse kubera ugushaka kwitoza kwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Abariyo baturuka cane cane mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Rumonge na Ngozi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagendeye ikambi ya Rusenda kuturabira uko uyu munsi mpuzamakungu usanze impunzi zifashe.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri mu nkambi ya Rusenda na Murungwe, izindi ziracyari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sangi. Mu Rusenda hari impunzi zitangaza yuko ari byo zahindiye muri ako gace k'igihugu muri imyaka itandatu ziyamaze, nubwo zifite ibibazo by'inzara no kutavugwa neza. Iyi nkambi ya Rusenda ni muri teritwari ya Fizi, ubicumbikiye impunzi zirenga 30,000. Rusenda iherereye mu majyepfo ya Uvira. Muri imyaka itandatu izi mpunzi zimaze mu buhungiro, hari byo zahinduye biri mu rwego rw'ubuhinzi, uburobyi ndetse no kwiyunguruza. Habiyaremye Maria yatangiranye inkambi ya Rusenda tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2015. Twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abuzukuru be batatu bicaye bari guharura imyumbati. Aragaruka ku buryo Rusenda yari imeze mbere y'imyaka itandatu ishize.
Twageze aha mu Rusenda mu 2015, hanyuma batuzanye ngaha twahasanze ishyamba rinini atanu muhano hari, ndetse n'inyoni zo mu kirere ntizaboneka n'ibisiga. Hanyuma tuhaba icyo gihe abagabo ntibasinzira, barara bateramye twibaza ko inyamaswa ziturya canke n'abatwica bo twica. Tuhabaye ishyamba ryaratemuruwe.
Claude Kubwimana ashinzwe umutungo mwishyiramwe ry'abahinzi b'umuceri mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko muri inkambi bagezemo ari ishyamba ubu yahindutse icyitegererezo mu rwego rw'ubuhinzi, kuko ari imashini zivura imyumbati n'umuceri.
Abatwakiriye ibi bisagara byatwakiriye byose byahurira kuri mule imwe ihura ubududu. Ariko ugiye kuraba gushika uyu munsi aha mu ikambi gusa tuzadufise mule zirenga 20, ndetse turafise na mule imwe ihuru isekuru umuceri.
Nibizi Foste wayoboye inkambi ya Rusenda kuva mwaka w'2015 kugeza mwaka w'2017 agaragaza yuko bakigera muri aka karere ka Fizi bakunze kwita zone rouge bitewe n'imigwi yitwaje ibigwanisha ikabamo. Habayo kwinubana hagati yabo n'abakongomani, ariko ubu bakoze umuryango umwe.
Abakongomani barashaka mu Barundi n'Abarundi barashaka mu bakongomani. Hari abana benshi dufise bamajije kubyagwa hano babyagwa n'abakongomani n'Abarundi. Hari abamajije kuja gutora abagore nyene mu gikongomani.
Nubwo izi mpunzi z'Abarundi ziri muri inkambi zivuga yuko ari byinshi zahinduye muri imyaka itandatu zimaze muri teritwari ya Fizi, zivuga yuko ari imbogamizi zihura nazo zirimo inzara ituma zimwe muri izi mpunzi ari zihunga inkambi ya Rusenda zigasubira i Burundi. Munezero Esperance wujuje imyaka itandatu mu nkambi ya Rusenda, twamusanze ari gucuruza udukara ku ibarabara ahetse umwana.
Turamara amezi 4-5 tudapokeye. Bageze muri amezi 5 ngo baraje kudupokera naho nyene, baca baduhereza amezi 2 ibihumbi 39. Ibyo 39 kugira uriheje deni wareje muri amezi 5 ntigikunda. Ucuhitamo kugira iki? Gutekera ugatoroka inkambi ugahunga. Rero ababyumva bo baca bibaza ngo Abarundi bariko barahunguka. Bongo nta guhunguka, ubwo ni uguhunga
gusa. Nubwo ari impunzi zo muri inkambi ziri kwihungura ku bwinshi kubera ibibazo by'inzara n'ubuvuzi ndetse n'uburezi bw'abana butari bwiza, hari izindi mpunzi ziri muri inkambi zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ari ubuyobozi bushya, Marshal Lininhazwe ari mu badakozwa guhunguka.
Ibyo twahunze mu bisanzwe ntibirahera, kuko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uricara wa wundi
ibi bikogwa ni biricari bya bindi nico gituma niyo abagenzi bacu ariko barasubira mu gihugu kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi tubayeho twebwe turacyafise amakenga ku mutekano wacu
sa mu rusenda ho nyine hari impunzi z'abarundi zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi ahubwo ni impunzi zimaze imyaka ibiri mu ngambi ya gategonya kabivira iri mu mujyi wa Uvira nazo zugarijwe n'ikibazo cy'inzara nzitonda Fidel amaze imyaka ibiri muri iyi ngambi kwahuye asotse urupangu rw'ingambi y'agateganya kabimvira agiye gushaka aho yakorekeraka kugira ngo abone ibyo afungura
imibereho dufise ni mibi kubwo kujya nabi tujya rimwe ku munsi naho nyene tukajya ibintu bidafashe bidahiye bitameze neza
mu ruzinduko umuyobozi wa se muri Congo Liz Kipam Ahua aheruka gukorera mu ngambi yo murongwe yavuze yuko ibibazo izimpunzi zigenda zihura nabyo byatewe nuko amafaranga bari biteze gufasha izimpunzi z'abarundi ziri muri Congo yagabanutse bitewe na virusi ya corona yugarije isi
Vedaste Ngabo arakoze no muri Tanzania uno munsi usanze hakiri impunzi z'abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo itatu iruhande y'abakongomani barenga gato ibihumbi mirongo itandatu abo bose bari mu makambi atatu ariyo Nduta Nyarugusu na Mutenderi nk'abagenzi babo bari muri Congo no mu Rwanda aba mbere bahashitse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nabo nyene bahunze imvururu za politike zatumye bagenzi babo bahunga abariyo baturuka cane cane mu ntara za Rugigi Rutana Makamba Bururi Cankuzo Muyinga na Ngozi mugenzi wacu James Jovin yabagendeye arabaha ijambo
Ndagushimiye Pierre Cleva niyo nkuru. Mu gihugu cha Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu nkambi zitatu arizo Nduta Nyarugusu na Mutenderi zose ziri mu karere ka Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu. Ishami rya ONU gita ku mpunzi haseri rivuga ko izo mpunzi zigera ku bihumbi ijana na mirongo itanu. Mu biharuro bishasha ryatanze mu kwezi kwa gatanu imyaka itandatu irarumanye impunzi z'abarundi zihungiye muri izo nkambi ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano ariko niyo bahunze ngiye naho bahasanze ibibazo nkamwe n'ibyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ibya politike hamwe n'ubusuma naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona abarenga 25 nabo baraburirwa irengero abandi barenga 75 barafungwa mu gashoburo uko umwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye ariko bakabura uko babigenza
nk'ubu reba imyaka ngiye ngahandi hafunze imyaka itandatu nta munsi n'umwe ijoro ryijana atamuntu anyurujwe none bajahe baziriki no madeni bafise bo kwishura
mu gihe makungu arimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi
rero tubasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera ata mutekano kwiye uhari tubasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro
heraba aho buherutse raba aha Nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mu ndwiheze gushika ni isaha na mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu
mu mwaka w'ibihumbi 2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishire mu ngiro ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cha Tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze
cya mbere n'ikibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nicyo gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wo hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe ico kibazo ndagisigiye buramatari azogikorerako kubijyanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'andi hose mu gihugu
matukio ya ujambazi yapo
Impunzi z'Abarundi zatanguye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'2017 naho biruko benshi bavuga yuko bataha ku bw'amabi bahura nayo mu nkambi naho icyo bahunze gisa nk'itarakemuka. Mu bitigiri dukura se Abarundi bamaze gutaha barenga 180,000 mu gihe abasigaye barenga gato 150,000. Uretse Abarundi, abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na Banyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Ibitigiri bitangwa na SR byemeza ko barenga 70,000. Amategeko y'igihugu cya Tanzania ateganya yuko impunzi zose zotaha mu gihugu cy'amavuko. Mu nama zitarizi ke leta ya Tanzania yama yakoze mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mtenderi ihamagarira impunzi gutahuka yitwaza yuko amahoro yagarutse mu Burundi.
Ko jitokezeni kwa wingi kwa sasa, jiandikisheni mureje nyumbani.
Kubwite rero ni mugende kuyandikisha muri benshi musubire muhira.
Kwa namna Burundi hali ya amani ilivyotamaraki.
Uraze ukuntu Burundi amahoro yasasagaye.
Hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi.
Na mambo ndio dufise kubanda ya dutunze impunzi ziva mu Burundi.
Naho biruko impunzi ziratakamba yuko nyabuna ico bahunze gisa nk'ikitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe gusa bagatahukana uwo vyishakiye.
James Jovin arakenuye igihugu c'Uganda nico cahaye indari impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afrika kandi kiza mu kibanza ca kabiri ku isi hose ukurikije ibitigiri dukeshishira mu mazama kongu gita impunzi HCR. Aha hariyo hafu miliyoni n'igice w'impunzi, muri abo abarundi barenga 50,000. Mu gihe uyu munsi ushitse ico gihugu cugarijwe bikomeye n'ikiza c'umugera wa corona, ushobora kwibaza uti mu kambi ya Nakivale irimwo n'abarundi byifashe gute? Reka twakure umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Buganda, Ignacio Sibahizi, atubwire ingene byifashe ngaho.
Urakoze Pierre Clever. Amateka y'impunzi muri Uganda wayahera mu myaka y'igihumbi kimwe 1940 mu gihe cy'intambara y'isi yose ya kabiri, ubwo impunzi 270,000 zakuwe mu gihugu cya Polanyi zazanywe ku butaka bwa Uganda. Nyuma yaho Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda bwafunguye izindi nkambi z'imfungwa z'igisirikare cy'Abongereza cyafatiraga ku rugamba. Zimwe muri izi mpunzi zaje gutahuka mu gihumbi kimwe 1950. Kuva icyo gihe Uganda yatangiye kwakira impunzi kugeza n'uyu munsi. Muri aya masaha turimo kuvuga, impunzi zituruka mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kwakirirwa mu karere ka Bundi buryo mu burengerazuba bw'igihugu. Izirimo kuza ubu ngubu zirimo kuza zigana izindi zigera mu 1,400,000 ukurikije imibare ya HA, kandi akaba zigizwe n'ubwenegihugu butandukanye burimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Eritrea, u Rwanda, Burundi, Somalia ndetse n'izindi nkeya zituruka hanze ya Afurika nko mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umubare munini w'izi mpunzi ziri muri iki gihugu ugizwe n'izo muri Sudani y'Epfo zigera ku miliyoni, hagakurikiraho izo mu gihugu cya Kongo ziri hafi 400,000. Inyinshi muri izi mpunzi nizituye mu makamba nyanyagiye igihugu cyose, gusa hari nizituye mu mijyi itandukanye nka Kampala, Mbarara, Arua n'ahandi. Muri ibyo bice byose bibamo abahunze ibihugu byabo, umunsi wahariwe impunzi ku isi wari usanzwe wizihizwa, ariko kuvaho icyorezo cya COVID-19 cyaziye ntabwo ukizihizwa kubera gushaka kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Twavuganye na zimwe mu mpunzi kumenya icyo zaba zahombye kuba zitihije uyu munsi wahariwe impunzi ku isi.
Mu bisanzwe mu bihe bisanzwe barahura bakiginana, ariko muri iki gihe biragoye kugira ngo dushobore gukorana, kugira dushobore kuvyina
mu buryo bundi. Nta kimpunzi zizahungabanaho ko uyu munsi wabaye cyangwa utabaye.
Ariko iki kibazo cy'icyorezo kizimereye gite?
Nigeze kuri nk'ariko y'impunzi twari dusanzwe dufite buzima bubi, bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije.
Ingwara nazo ziguma ziyongera mu ntuze mu mpunzi. COVID unya ni nyinshi cyane.
Icyorezo kigitangira, ingaruka zahise zigera ku mpunzi, kuko imiryango izitaho yagabanije imfashanyo yazigenerwaga nk'ibiribwa ndetse n'izindi serivisi zimwe zirahagarara, izindi ziragabanuka. Icyatumye imiryango igabanya izi mfashanyo ni iki? Ryan Anderson ni uwungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM muri Uganda.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati ni ukuri koko twagabanyije ibice 30% ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ukurikije leta ya Uganda, ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose bijyanye n'ububasha ifite ku buryo n'impunzi zitasizwe inyuma mu migambi yo kurwanya icyorezo cya COVID-19, akabisaba imiryango mpuzamahanga nayo gukora akazi kayo. Hilary Onek ni minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu.
Our government has done its part by offering a conducive environment for the reception and delivery of humanitarian.
Ati leta yacu yakoze akazi kayo, twashyizeho uburyo bubereye impunzi n'imiryango izishinzwe kuba yakora yisanzuye kuzifasha. No muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo, impunzi ntabwo twazisize inyuma, twazifashije nk'uko dushoboye. Hari umubare munini w'impunzi ziri mu rwego rw'impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro cy'imyaka 5 kigenwa na HCR mbere yo kwemeza ko ibibazo byatumye izo mpunzi zihunga byanze gushira. Zimwe mu mpunzi zo mu karere ziri mu rugo rwego harimo izimaze imyaka 10 no kurenga kuri 20 mu gihugu, nk'izo muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo, Burundi, Somalia, u Rwanda, Eritrea n'ahandi. Nubwo HCR itanga ibisubizo bitatu ku bibazo by'impunzi, ibyo no gutahuka ku bushake gushakira ikindi gihugu cya gatatu impunzi yatuzwamo Burundi cyangwa guhabwa ubwene gihugu mu gihugu cy'ubuhungiro. Itegeko nshinga rya Uganda ryo ntiryemerera impunzi cyangwa ukomoka ku muntu wahungiye muri iki gihugu kuba yahabwa ubwene gihugu. Gusa nanone iri tegeko ntirikurikizwa cyane. Impunzi nyinshi zimaze mu gihugu igihe kirekire, zimwe zagiye ziva mu makambi zigatura nk'abanyagihugu.
Bahize na urakoze.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Naho biruko ntiyabuze abatahuka. Mu myaka 6 iheze, Abarundi barenga 120,000 barahungutse bavuye muri ibyo bihugu byose. Aba ni bamwe twaganiriye batahutse bavuye mu Rwanda kuva mu kwezi k'8 umwaka uheze.
Ndanezerewe cyane gose. Yego. Umutekano ndawizeye nk'uko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Ubutegetsi bw'u Burundi bwakiranye ugweze abatahutse bugasaba n'abakiri inyuma guhunguka. Uyu n'umushikiranganje w'intara ya Gati mu gihugu, Gervais Ndirakobuca, yariko yakira impunzi zivuye mu Rwanda mu kwezi k'8 umwaka uheze.
Leta y'u Burundi ni leta mbyeyi yiteguriye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Niyifuza na gatuku ari Abarundi
muti none abahungutse bakigwa gute, basanga ibintu byabo bimeze gute? Aba ni bamwe mu baheruka guhunguka baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashikiye cyane cyane mu Kirundo, Rugigi na Ngozi.
Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe.
Mu kibano n'ukuri ntangora. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'imfungurwa n'uburaya.
Buragoye, tubasaba leta yuko nk'abahunze bari ku buzi ko busubira ko.
Ubuseruka ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi aheruka kugendera impunzi mu bihugu bitandukanye nko muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi. Filippo Grandi yifuza ko abahungutse bakigwa neza, abatarahunguka nabo bakaguma bakingiwe umutekano iyo bahungiye. Nsubire nibutse ko ikibazo cy'abahunguka cyo kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke icyo barya naho baba. Nayo ko kibazo cy'imfungurwa zagabanutse, turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Iryo shyirahamwe ritangaza ko rifise ubukene ntangere bwo kwitaho impunzi, ndetse ko rikeneye uburyo burenga $195,000,000 z'amadolari y'Amerika yo kugaburira Abarundi barenga 280,000 bakiri mu buhungiro uno mwaka. Tumenyesha abariko baratwumviriza ko hakurikijwe ibitigiri bitangwa na HCR ku isi impunzi zirenga 182,000,000. Nchuti na mwese mwari mudu tazabili ani hodu chedu sozele lakino kiganiro. Pye Clave Niyonkuru mwari kumwe kuri mikro ndakenguru kia bagenza anje. Tukwa Fadika Nije, Vedaste Ngabo muri Congo, James Jovin muri Tanzania na Iginyashu Sibahizi mu Buganda. Ni kiganiro cha hagara liwe na Etienne Karekezi. Mugira humu mwa mwubahwe, maze kibazo cyo guhunga naco kiranduranwe n'imizi.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru n'abagenzi bacu bandi mwumvise mu kiganiro cy'uyu munsi namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye mbatumira kandi kujya mutugezaho ibitekerezo byanyu ibyifuzo n'amakuru hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne.